Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda naho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri radio Ijwi rya Amerika. Nkuko muvyumvise
muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyo aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika nkuko mubyumvise ako karirimbo ni kamwe tubashirira ko kuri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga mwumva iminsi yose kuri aya masaha ya saa 10 i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa kabiri tuganira ku bakenyezi n'abigeme, ibikorwa byabo, iterambere ryabo, imigambi yabo n'ibindi byinshi harimo n'amagara yabo. Ikibazo cy'ubugumba canke kutibaruka mu bakenyezi kiratera ingorane nyinshi hagati yabo mbere no mu miryango. Zimwe mu ngaruka abakenyezi bamwe bamwe bagira no guturubikwa, gukubitwa hamwe no gutuntuzwa nabo bubakanye canke n'imiryango ya ba mwana. Reka tubiganire ko mu kiganiro cy'uyu munsi. Iki kibazo mu kivuga ku iki, inyifato yabo yobiyihe, inyifato yobiyihe ku bagabo canke ku bakenyezi bari mu bibazo nk'ivyo, nivyo tugiye kuganira cyane cyane n'abari ku mbuga zacu za Facebook n'abo nyine mashaka guterera. Cyane cyane twifuza yuko abakenyezi aho muri hose muhamagare muterere ibibazo byanyu, ivyumviro byanyu, murazi nk'uko mubisanzwe mubikora, muraduha nimero zanyu kuri Facebook yacu kugira ngo tubahamagare. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Rero mushire ko nimero zanyu muterere mu kiganiro cy'uyu munsi, cyane cyane abakenyezi kumbure n'abigeme nabo nyine barafise icyo bakivuga ko kino kibazo. Uno munsi rero twifuje kuvugana na bamwe mu bagerageza gufasha muri kino kibazo mu kibano amashyirahamwe atandukanye. Turavugana n'ishyirahamwe Kafob, ishyirahamwe Kafob riharanira ineza y'abakenyezi mu gihugu cy'u Burundi. Turi kumwe na Madame Nkuru Nziza Justine akora muri Kafob mu ntara ya Mwaro. Turafise kandi na Emerusabe Marie, umuhuza bikorwa w'ishyirahamwe ry'abakenyezi banonosoye ibijyanye n'amategeko mu Burundi. Rero reka duhere ikibazo twohera no kwakira Madame Marie Emerusabe mu iyo shyirahamwe ry'abakenyezi banonosoye ibijyanye n'amategeko. Kaze neza Madame Marie.
Murakoze cyane, ndabaramukije namwe.
Yego, bakoze gufata akanya ko kuganira natwe. Ndumva ndabwiye ko Madame Justine twaba tutaramuronka ku murongo wa telefone, ariko nawe nyine turabandanye tugerageza ku murongo kugira ngo adufashe gutahura aho iki kibazo gikimeze, aho aherereye, cyane cyane i Mwaro mu kigo cya Kafob. Tugerageze gusubira inyuma gato kuri iki kibazo c'abakenyezi cyane cyane bafatwa nabi kubera batashoboye kwibaruka, canke ikumbure rimwe na rimwe usanga ari n'abagabo babo bafite icyo kibazo. Ariko muri iki gihe ubona nk'ukurikiranira hafi icyo kibazo mu myaka ya vuba, cyagiye kiriyongera canke kiko kiragabanuka, canke ntaho kiriko kiraja, bimeze gute muri iki gihe?
Nabwo nti ubu ugereranije na kera uvuga nti ubu byo byotuma igituma mvuzuko nuko ubu abagabo barazi ko bishika n'umugabo akaba ari watabyara natwo kera iyo urugo rutaronse ikibondo byari umugore atabyara mugabo ubu kubera hariho iterambere ry'ubuganga bishobora kwerekana ufite ingorane muri bo nubwo nti umugabo arashobora kumenya ko nawe nyene ingorane ihagaze kuri we akaba ari watabyara tugereranije no mu myaka iheze no mu minsi iheze ukovuga tuti ubu n'imitende nubwo hariho ababyifatwa nabi ariko kimwe cyose cy'uko kutabyara kuri ku bagore ubu baratanguye ko kutabyara ari ku mugabo no ku mugore
iyo bagize icyo kibazo akenshi ugasanga hari injyane mu muryango hari uburyo baca bitura buno nyine kugira ngo bamenye bati ikibazo gihagaze hanaha naha n'umugabo n'umugore cyangwa akenshi iyo ariko bimeze usanga umugore yirukanywe bakaba ari bo bagiriza buno nyine ko ari we agifise
hakofatwa bafata mu mizi ibiri ayo mugi w'abakenyezi tuzifate ko ari refamili bo muri baruguru n'abakenyezi bo mu bisagara abo mu bisagara biroroha ko baja kwa muganga gusumba abo abaruguru rero hariho abatwitura akavuga ati jyewe naramubariye ko tujya kwa muganga nk'uko ikintu cya mbere tubamuba tatugiye mbega mwarangiye kwa muganga nkumva hariho uvuga ati jyewe yaranze ko tujya kwa muganga sinzi ko ashobora kuba abifiseko inkuru ko ari we atabyara mugabo akavuga ati reka nihoreshe rero hariho n'abandi babyemera bakagenda kwa muganga rero babibabwiye uko byahigwa si kumwe hariho abakenyezi z'ukuri bafatwa nabi kubera bataronse urubyaro hariho novuga nti bari nk'imizi bagira nk'ingorane zine nyamukuru hariho abaca bakabwa ngaho agatazana n'inzu akamuheba byose akigira akagenda kurondera uwundi mugore hariho uguma mu nzu umukomeza mu nzu mugabo agatagenda akabyara ahandi akazana cyangwa ntazane abana hariho rero n'ababa babaho bacurubitswe bakanyagwa ibyabo bakumva bamaze kubibanyaga baraheta bakabitwara kuri abo bandi baba bagiye kuraba hariho n'abandi baguma ngaho ari novuga nk'ibintu by'ibishusho biri ngaho atagaciro afite atahanuzwa atajamba afise ari umuntu ari ngaho nyine arabiwe ngaho wumva rero iyo mizi yose muri ntibaheza ngo baronke ingorane zimwe mugabo ingorane nyamukuru zikunda gushika hagati yabo n'izo
urakoze cyane kubona duciriye ku mayange iyo migwi ine kuko birumvikana cyane yuko ni migwi ni uburorero bw'abakenyezi twumva muri izo ngo nyine ziba zifise ibibazo uko baba bameze turaza kukigaruka ko kimwe kimwe kugira ngo turabe ingene bofashwa haba ari ku rwego rw'imiryango cyangwa ku rwego rw'amategeko twabanza kubaza icyerekeye kwahukana mbega abagabo boba baza ku bwinshi bashaka kwahukana bivuye kuko bobo bavuga yuko abakenyezi babo batibaruka canke mu bisanzwe nk'uko bivuze barabata bakigira bagatangura izindi ngo
mu bisanzwe kutabyara si gituma umuntu yahukana icyo yaba arakizi n'umugabo yaba agomba kwahukana kubera icyo arondera izindi mbo arazi neza ko icyo niyo akivuga ntaridaheza ngo umwemerere kwahukana araheza rero nka twebwe wabona ashaka nta bagabo turi turavuga ko bagira bahukane mugabo ahubwo turaronka abo bakenyezi abagabo babo bagiye gushingiza impande zo kwahukana ariko ntibaheza ngo bavuge biboneke ko bahukanye kubera ko bataronse urubyaro barondera ibindi byitwazo
muri ico gihe muri ico gihe arorondere bindi byinshi kugira ngo nawe nyine ashike ku ntego yego abakenyezi bobo nabo nyene iyo bishitse akabaribo bizwe ko ba abagabo babo badafise uburyo bwo kwibaruka haraba bitura murabona kenshi babitura ko bavuga ko bashaka kwahukana canka kenshi mu mico kirundi umukenyezi ahanini aguma mu rugo
nyukuri novuga nti izo kanta turabona abo bantu nabo turabona aho umukenyezi avuga ko agomba kugenda kubera ataronse urubyaro gusa arashobora kuvuga ko agomba kugenda ari muri iyi mizi y'aba bakenyezi twavuze abaye muri urwo rugo akubitwa abaye muri urwo rugo yaranyatutse mu twose atakigira n'agasambara abo agenda kugira ngo aravuga ati jewe reka ahantu ndahave cungura amagara naye handi yari umukenyezi ataronse urubyaro mugabo akaba atangorane nino kuko nabo bariho hariho ingo by'ukuri ntaronse urubyaro mugabo zibanye mu mahoro zibanye mu mahoro hariho abaca barondera abana barera hariho abandi baguma uko mugabo ukabona ko hari ingo zibanye mu mahoro uwo by'ukuri nta mukenyezi ndabona hagaho ngo kubera umugabo wanjye atarabyaye njye gusaba uwo ntabo turaronka abo turonka n'ababa bagorewe muri izo ngo kubera batabyaye bagatera bakavuga ati jyewe ntako mpfira ngaha nibamureke nibamureke jyewe tuvane
ego urakoze cyane kubure tunitwaronka akaryo ko kumuronka madame inkuru nziza Justine muri Kafobe atubwire n'ibindi byinshi byerekeye iyo babituye ico babayagira n'iyo babifuza ko babafashamwo ariko kumbure tuje ku mirongo ya telefone abanywanyi bijwi rya Amerika nabo nyene barafise ibibazo barafise ivyumviro nibutse abatwumva yuko tumaze kuronka ku murongo cyo turaganira na madame Emerusabe Marie n'umuhuza bikorwa bishira hamwe ry'abakenyezi banonosoye bijanye na tegeko mu Burundi ishirahamwe AFGB Association des femmes juristes du Burundi ego reka twakire witwa Nyaminani Theodore niba ntihenze izina kaze neza Theodore Tiba kuri telefone turi kumwe
ego murakoze
mahoro mahoro
ego namwe
turashima ndabona uduhamagaye mu gihugu cy'u Rwanda uherereye he
Uruhango
ikibazo cyangwa icyumviro none kubi bigerekeye aba bana bikabagora kwibaruka ugasanga biteye ingorane wowe ukivuga kwiki
cyane cyane urebye usanga kumenya imiryango igiranye usanga ahanini n'imiryango akenshi aba arimo amakimbirane gusa ariko ntabwo ari hose arabubona babanye mu mahoro cyangwa se rimwe abagabo ugasanga bataye abagore babo ariko ntabwo bikunze kubaho cyane pe hari igihe aba ari ikibazo cy'umumama umukenyezi utabyara kuko ku bagabo bo usanga ari gake
usanga ari gake
kuko
twumva ibitege bibi
utabyara abagabo usanga ari gake cyane ukurikije no ku badamu ubwo iyo urebye cyane cyane iyo miryango n'abagabo umugabo azanye umugore agasanga umugore ntabwo abyara cyane buriya ubona kubyakira bimugoye
none ubona uruhara rw'abo bagabo nyene kugira ngo izo ngo zigende neza izo bari uruhe cyane cyane nk'iyo harimo ikibazo cuko n'imiryango ibirimwo cyane uruhara rw'umugabo ngo buruhe kugira ngo uwo mugore aroranigwe atekande kuri icyo kibazo aba afise niba ariwe
uriya w'umugabo umugabo icyambere aba agomba kugira ni umutima ukomeye akihangana kuko buriya urubyaro rutangwa n'Uwiteka nta mwana w'umuntu utanga urubyaro ntabwo uwo mudamu nawe nta uruhare aba yabigizemo kugira ngo yo kubyara kuko ntaba ashaka uwo mwana buriya abapapa n'ababyeyi muri rusange usanga baba bakunze abana cyane iyo haje n'iyo mbogamizi rero baragorwa cyane kubyakira kuko ni ibintu biba bigoye kubyakira ukabona abandi nyine mwashakiye rimwe bafite abana bakina kandi buri umwana akira ubwuzu cyane cyane. Nyine umugabo yagize umutima ukomeye akihangana usanga babanye mu mahoro.
Urakoze cyane. Reka tugaruke ku batumire bacu, ndabwiye ku murongo wa telefone ko tugize amahirwe yo kuronka Madame Nkurunziza Justine akora mu kigo cya CAFOB Imwaro cyakira kigafasha abantu bahuye n'amabi afatiye ku gitsina. Kazi neza Madame Justine mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze.
Murakoze kwihangana, twumva ko telefone zari zagoranye gato ariko tubahaye ikaze. Twujya ko tubabaza iki kibazo, ndumva ko mwebwe musanzwe mugikorera ko cyane abakenyezi barabitura iyo baturubitswe, iyo bakubiswe, iyo bagize ibibazo mu ngo zabo, ibibazo bijyanye n'uko kumbura baba bashobora kuba batibaruka. Ibyo murabibona kenshi muri iki gihe, byifashe gute?
Murakoze. Kuri iki kigo cya CAFOB kiri mu ntara ya Mwaro, turamaze kuronka abapfasoni batwitura batubarira yuko bahohoterwa bijyanye n'uko kuntu bataronse ikibondo mu ngo. Abo bantu rero turababona barahari, iby'indeshere usanga hariho ibintu bigaragara kuri bo byerekana yuko baturubikwa, babayeho nabi kuri ubwo buryo bataronse ikibondo.
Ego akenshi none usanga ari abagabo babo bafise icyo kibazo canke nabo bakenyezi nyene boba baza bafise ivyo abaganga baba bababwiye muri make kugira ngo bamenye ikibazo gihagaze hehe?
Umupfasoni amaze gushika mu rugo kenshi mu mico y'abarundi no mu kiyumviro biyumvira baba bibaza bati ushitse mu rugo impaka ucuronke ikibondo buno nyene. Rero umupfasoni yashitse mu rugo akabona ntarufite ikibondo, we nyene nyamupfasoni harahaca akangura kugira we nyene nawe ugende ubwiwe ibyiyumviro bibi. Hanyuma gite ibyiyumviro bibi harahaca agakanini fata utameze neza. Hariho n'abandi rero baza batubarira bati umugabo aratanguye kuza arantuka afata nabi akantuka, ugasanga ibyo bitutsi bamutuka uwo mupfasoni bitumye umutima wiwe utuntura. Hariho umutuka ngo umuntu yaje kujya gusa, uwundi ukasanga mututse ngo nuwaje kumuhonyereza umuryango. Ubusanzwe bari mu kwinshi, hariho abatukwa n'umugabo wiwe, hariho ubutukwa na nyinabukwe, cyane ugasanga atutswe n'abandi babanyi, ni kuvuga muri urwo rugo arimo arumva yuko atabayeho neza kubera ataronse icyo abandi baronka iyo bagiye kubaka urugo. Hanyuma bidasaba umutima rero afita umutima uhagaze, ibyumviro bibi akagira n'agahinda kenshi, rero usanga atakutwitura afite agahinda kenshi ku mutima furamo. Ego nuko usanga bimeze.
Ego murakoze cyane. Ego mwari muvuze? Twari twahamagaje ku murongo wa telefone cyangwa kuri ku mbuga zacu ngurukana bumenye, turizeye yuko mu kiganiro cy'uyu munsi tuza kuronka abakenyezi baza kuza nabo nyine bavuga kumbure intahe zabo ko babyifashemo, uko bohanura abandi. Twizeye kuza kubaronka mu kanya kari imbere, hama twongeye turanaganira n'undi mutumire turi kumwe ku murongo wa telefone. Madame Emerusabe Marie yari mu muhuza bikorwa mu ishyirahamwe ry'abakenyezi banonosoye ibijyanye n'amategeko, akaza kuba aza kudufasha ni kuri ibyo by'amategeko nyene. Yari yatubwiye yuko hariho kumbure imigwi ine bakunze kubona kandi bakunze gufasha yabo bakenyezi. Hariho abatabwa mu rugo, umugabo akomoka akigira, hariho abavyarira hanze, abagabo babo bagasanga bagiye kuvyara hanze barondera abo bana bataronse, hariho abo baturubikwa nk'uko babivuze. hariho abafatwa nabi nkuko bivuze nyine akabaho muri ugo rugo nk'udafise agaciro na gato atuntugwa tukwa nibindi reka tugaruke ku cambere madame Marie cerekeye gutabwa mu rugo rwawe n'uyu mugabo ahagurutse akagenda akaguta cyane cyane nkiye yoba yariwe atangarasiyo ugasanga ari umutsaragi ikintu cerekeye amategeko cyo kumukingira umukenyezi cyo bari nk'ikihe kubijyanye n'ubutungane umukenyezi yobyifatamwe gute
ubwa mbere uwo mukenyezi atawe atangura kugwa mu gahundwe icyo kibano abayemwo ababona ko ari umuntu atamaze usibye ko n'imiryango nayo nyirimwemeye ababanyi abaki hari aho abanza akaja ngaho ataronse nk'imboneza ngo bamwubahure akaduhava atunturira ngaho hariho n'abakuraho ukurwara mu mutwe iyo aronse rero abamwubahura canke we nyene akajya umutima amenyo araheza akitura nk'amashyirahamwe azi canke akaraza nk'imboneza bagaheza bakamufasha kugira ngo yiture ubutungane kenshi n'ibyo uwo mukenyezi yatawe by'ukuri abatasho yishoboje utuntu twose yatuzuye ku mugabo wiwe ari ukufungurwa kwambara kuvugwa byose yabizuye ku mugabo wiwe wa mugabo rero numva ko agiye wa mugore asigara mu bukene ntange akabura n'icyo afungura rero iyo aronse abamuremesha ahereza akitura sentare ahereza agasaba ibimutunga kandi sentare zirabimuha ingorane badakugira baraja muri ayo magogwa yabo hariho n'abazi ko ari uko byategeza kugenda nyine ntagire izo nguvu zo kugenda kubiyagira umuntu cyangwa ngo yitore sentare ariko uwuhavuye yaratawe araheza akitura sentare nayo iraheza ikamuha igaciro uwo mugabo yamutaye kumuha ibimutunga
kuri icyo nyine itegeko kumbure nko bariko baratwumviriza iryo tegeko ryo bagitwa ngo iki kugira ngo nawe nyine ashobore kumenya avuga ati ngende ndondere aha naha naha mvuge nti gucya na gucya nibi nkeneye gusaba mu butungane kuko
akenshi mu bisanzwe mu gitabo kigenga ingo n'abantu baravuga ko abubatse bategereza gufashanya iyo hari umwe adashoboye kwibeshaho ko uwundi amugaburira akamuha ibimutunga nigere rero baheza bakisunga iyo yituye sentare baheza bakaraba ibibereye bagaheza bakaraba uwo mugabo ibyo afite nibyo baheza bagakuramo igiheza kigatunga uwo mugore yatawe
ego
kuko hariho uwo muta nawe batagabanyije hariho uwo muta akamutana basi n'ibintu hariho n'uwo muta akazozaraza no gusoroma ibyo kuri urwo rugo uwo mugore ariko yarimo hakaza kwimbura uyundi uburyo atagira n'ikintu na kimwe kimubeshaho rero muri icyo gihe uwo mugore ahagera kwitura sentare iraheza ikifunga ingingo ziri muri icyo gitabo kugenwa n'abantu bivuga ko mu bubakanye bategerezwa gufashanya akamwaka uwadafite icyo yiha uwundi akamugaburira
ego aragiye rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kibindiro mu Kinyarwanda nk'uko mubyumvise tuko turaganira ku kibazo c'abakenyezi bagira ibibazo mu ngo zabo iyo badashoboye kuronka ikibondo ugasanga urugo rwabo rurikura senyuka bariko bafatwa nabi baraturubitswe barakubiswe barangajwe n'ibindi byinshi ego reka tubandanye no kumunga telefone abanyonyi b'ishuri rya Amerika Samuel Nizigiye Imana amahoro neza Samuel
amahoro
urakomeye
nakomeye ndashima Imana ndi Burundi Ingozi
ikibazo cyangwa icyumviro
n'icyumviro cyane n'ikibazo ndiko ndabaza kwibintu bijyanye n'ubugumba hari igihe ushobora kuba wewe uri umugabo wakiye umusore aba warashoboye nko kubyara umwana mu gahinga ariko washaka nk'umugore impeta urya mubana mu nzu mukagira mariage ariko ugasanga mu icyo gihe ntimushoboye kubyara umwana igihe kikarenga imyaka itanu cyangwa icumi n'icyo gihe njye nibaza ko umugore aba afise ubugumba sinibaza rero ko amategeko yaba yemerera umugabo mu icyo gihe ko umugabo ashobora kuba yosaba divorce hanyuma agashaka uyundi mugore bakabana kugira ngo abyare kuko n'umuntu abyaye wali ingu zumu jango abu sangi ni jango yao ya nubakia kwa katika njani mugore mwana baya sikari mfuku yunye atika njani mugore ndale kumujango wafuka kuhira zingi lero itama teiko atike kanya changali zuzwa ko vitu wazo na nisi senicho andi ikini natu mfise chindi kiwazo kibira kaviri ni chuko mugore ufwa kumuzana akasama ya maragu sama mjihafise rinda nchiri hewaya akongea aka akadema rege kajamu ni rege ya suwira kiti nisho hamu ya kwa fise nuwenda sindani ya suwira yo ugdomu kagata tu age kiti nisho wakamu haviniti wakamu imiti aliko ya amba njeyo fukie hivode aliko ya suwira kwa mugara ngubo jira kane ugasanga wanuzibie kwa tukewa kuja kuchamuri ekografe atayo wabona sindiro kono wabaza kwa wifu yekuri kaseri chaye kwa rugu kumba sindi nicho kwa zina gomba mba jemuri make mwakote
ego naho tuzafisa waganga turi kumwe aliko kumbure wabaza kuraba muburijo bo chishura bivanye n'ingene bakorana nabo bakenyeze ariko Samuel ngirageje kumva ikibazo cawe cambere kugira aba bakihushire neza ubarijuti niba umugabo afise uburenganzira bwo gusaba divorce bizwi neza ko yari yaravyaye hanze hamakubakana n'umugore mu buryo buke mu mategeko mugabo umugore ntiyibaruke ubarijuti niba afise ubwo burenganzira bwo gusaba divorce
yego
murakoze cyane Samuel kaduhindukire madame Marie Emerusabe wumva gute ikibazo cha Samuel
nasagambye Samuel ko ugomba bitari mu bituma umuntu asaba divorce mu bisanzwe amategeko arategekanya ibituma haba divorce hajya mu bisanzwe ukutabyara ntari umuntu yabivuze ikibazo si saba abantu babiri bakiye imana igitanga hanyuma kandi intumbero ya mbere mu bisanzwe imbere y'amategeko intumbero ya mbere yukubakana kubyara hariho abubakana bagafata ingo ko batazobyara nicyo gituma amategeko yacu ategekanya ko umuntu asaba yavuze umugabo ashobora gusaba uburenganzira bwo kwahukana kubera ko umugore yiwe atabyaye icyo amategeko y'iwacu ntacemera andiko mbuga kubikotera amategeko nigeze kuvuga ngo ashobora kuba ngo yarabyaye ari umusore hanyuma ngo uwo wundi bakabana ntabyara ibyo nibaza ko baca baheze bakegera abaganga rero nta by'ikiganga byinshi nzi ariko birashika ko n'uwo mugore nyene uwo nyene batabyaranye na wewe hamwe yohura n'uwundi ashobora kubyara ibyo byama byabaye rero arashobora kuba hariho utuntu mwebwe babiri tutahuye bitakunze mugabo umwe agiye ku urundi ruhande ubundi akaja kurundi ruhande ugasanga barabyaye then sindi muganga cyane mugabo ndamaze kubyumva rero ndashaka ndamumenyeshe ko amategeko y'iwacu yemera ko umugabo asaba divorce ngo yatwaye umugore atabyara
urakoze cyane
ego
reka duhe ijambo kandi na Bigirimana Didier ku murongo wa telefone turi kumwe
ego turi kumwe
amahoro
amahoro
duka ku ijambo
ego je kuri cyo kijyanye n'ubugumba nagomba gutera icyumviro kimwe cyo nagomba gutera ni iki nuko iyo umugore yashyize ubwoko bw'abantu hasi hapa ubandi iyo umugore yo mu rugo hagati y'umugore n'umugabo ntashobora kuronga umwana ko umugore atuca turuye kwa cyangwa ngo afate nabi ngo nuko kizungu kuko aho kusishika ugasanga umugore abazungu nta kumwe imyaka ibiri itatu ine itanu ugasanga mu nyuma muga barihanye barabye baronse ikibondo kuko maze kuyumvana ku bantu benshi mu kibazo kuko iyo umugabo akiri aduka ugasanga amukubita ari naho usanga ingaruka arabyo usanga intandaro ari umugabo ari watabyara icyo cyo kimwe cyane nagomba gutanga kugira ngo abantu bumvike abagore ngo ni uko batabyara ko bazanga kuko hari ingorane ziri ku mugabo zitari ku mugore
ego cyane DJ urakoze ego harabagabo n'ibyo koko babyikura kugira ngo ico kibazo ntikibabeko ni ntibacagirizwe ko ari bo kibazo ariko nivyo hari habagabo benshi usanga ari bo kibazo gihagaze ko atari abakenyezi urakoze cyane reka ngaruke ku batumire bacu ngaruke kuri madame inkuru nziza Christine kuri ico kibazo nyene twumvise cyo gutabwa iyo habaye ikibazo cyo gutaronka ikibonda muri kafobe impanuro muba mubahana nk'izihe kumbure harimo nuko bashobora kuja mu butungane n'ibindi izindi impanuro mubaha iyo babitwe n'inkizi
murakoze iyo umukasoni kaje kutwikura muri kafobe batubarira ko afite ikibazo kijyanye nuko atarondotse mu rugo hanyuma akaba ariko araturubikwa icya mbere na mbere dukora ni kumwumviriza tukamwumviriza hanyuma tugaca hirya no hino
wewe
ariko uramwumviriza ko worondera ukuntu muba nk'abagenzi ukagerageza ko agerageza kukugurukira hanyuma rero muraheza mugaca hirya no hino ibibazo ariko arakubarira kumva umuzi wacu bibaye ngombwa ugaheza ugahana n'umwanya kugira ngo uhe ubutumire umugabo wiwe kugira umugabo wiwe nawe azoze icyo kibazo kijyanye n'ubugumba mukiyagire hamwe muri kumwe n'umugabo icyo twokwita yuko tumugirira icyo tubagirira kafuringi do gurupe kafuringi aho familiyari twese rero tukabumviririza hamwe ari babiri mugabo imbere yo kumviriza hamwe ari babiri uba watanguye kumviriza uwo mupfasoni neza na neza ikibazo nyamukuru afite muri urwo rugo uwumugoye cyane kuruta uwundi niyaba ari uwo mugabo urahetsa ukajya kuri koti y'umugabo nawe ugahita ukamusubiriramo ibijyanye na tandagano bigera kugirana yuko kuja mu rugo kubaka urugo bidahagaze gusa ku ibyara ahubwo ari urukundo hanyuma bagafashanya hanyuma ibyara nabyo imana igahetagira ni ukuvuga urabibuka ibyo bintu bijyanye no kubana ukabigaruka ko ukongera ukabahanura mu bijyanye n'uko mu rugo ubutabyara atari umugore gusa ahubwo bishoboka yuko n'umugabo bishobora kuba ari we yashikiye ugasanga ararwaye ariho haho duca tubaha impanuro zijyanye n'uko batokwihebura ahubwo boca kuraba abaganga kugira umuganga abarabire ahari ikibazo imana iraheza ikabaha iminsi igiye irahaca hari aho aca n'imyaka itanu nk'uko mugenzi wanjye abivuze ugasanga imana rero irafashe ibyo bagiye ku muganga tubwira ko rero urumva tubaremesha mu bintu byo kubafasha tubaha mu bufasha tubaha ikindi duhora tubagirira kubera wabahamagaye ku biro ukaganira n'iyo kupe haragera igihe ugasanga barakugiriye confiance murabaye abitigirwa bitigirana ku buryo umugabo ashobora nawe kukugira umwizigirwa akakugurukira akakubarira ingorane nyamukuru afise urashobora gusanga ahubwo uwo mugabo afise ingorane y'uko aremezwa n'abandi n'umugore nyine akakubarira ahubwo ingorane nyamukuru nawe nyine afise hanyuma ugahera ngaho muganira ubaremesha bibaye na ngombwa mukagira n'iyindi seyanse yo y'uko muzoza murahanahana ibyiyumviro ngene mwotorera umuti ikibazo kiri hagati y'urwo rugo ari kiri hanze y'uwo muryango ngene bokirwaniriza hamwe bo bagakomeza urukundo ugerageza kubaganiriza mukaganira ubumvisha ko urukundo ari rwo rukuru hanyuma imana nayo izobitanga mu nyuma ivyerekeye ivyara rero amaseyanse menshi murayagira ku biro ari nka kabiri nka gatatu kubera mwamaze kumenyerana haragera n'igihe ukabagirira ikintu twokwita kuja kubasanga muhira kugira ngo mugire n'ubucuti hariho n'ubucuti buca buziramo ukabandanya uri umwizigirwa kuri bo uragira ibintu byo kuja kubasanga no muhira ukabandanya muganira
Yego.
Yibonye naho nyamupasoni stress yabandanije araho sanga stress kagumaho aka stress kakatakaragaruka. Hari nk'ubuye bwo kugerageza nk'umuhinga bibi. Kafobe yafise uko yatunaguriye ubwenge bongereza kubwo kubumenyi batunaguriye ubumenyi bongereza kubyo tuba twari twari tuzi usanga uramubariye ngene yogerageza gusohoka iyo stress arimo ukoresheje ubumenyi woba waruzi
urahita
ukabifasha rero uwo mupasoni yatwituye nibwo buryo bwinshi nibwo buryo dukoresha rero mu gufasha umuntu yatwituye yagize icyo kibazo.
Ego muraza kutubwira kandi ino mu zindi ntara aho muri neza na neza batwumva bashobora kubitura kuko turumva ko Cafob iri mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi abakenyezi babumva bashobore kubitura kumbure mwo bafasha ku bitare bike. Mpindukirire kandi mpijambo abari ku murongo wa telefone abanywanyi Alexi Kazeneza
aramo
mahoro neza.
Ego je ani niya ni muko negura mugihe hoba hari abantu bahohotera abakenyezi muri ubwo buryo nabifataho kutamenya bikene naje ndibaza ko kenshi nkuko mwabivuze ubu muhere kandi ikiganiro yabivuze biva kuko umugabo baremewe n'abandi
abandi bagenzi biwe
rero bagenzi biwe ko rero muneka fata umwanya rekafata umwanya muri iki gihe nanone abantu boba bakigendera muri iyo mico ubwa mbere nkuko yabivuze urukundo ruza imbere hanyuma gutahurana kuko budasa umuntu azikorera.
Ego urukundo ruza imbere no gutahurana Alex urakoze cyane.
Ego
nizere ko abagabo batari bake bahora bakora nk'ibyivuze byo gutura ibikomukenyezi n'ibindi byinshi bokwikubita gashi nkuko bahanuye bakoze cyane. Ego reka ngaruke ku mutumire wacu adufashe kuvyerekeye amategeko impanuro twazumvise nyinshi madame Marie kubijanye na nivyo umushaka kwamubahanura kugira ngo mufashe mu bijanye n'amategeko hariho ukugira adoption mu kirundi kurera abana babandi byo bari muri bimwe mu byishira hamwe ryanyu rishobora gufasha mu bijanye n'ubutungane kugira ngo kumbure ibe inyishu yukugira ngo baronke ugo ruvyaro ibyo bibondo bipfuza ariko bidaciye muko abari bo baba babyaye cyo bari bimwe mu byo muba mubahanura.
Ukwituye bibanye n'ico wenyine atubwira ko yifuza kuko hari navuze ko hariho ababanye batatubika ngo hari abaheze bakaza bakadusaba impanuro akatubwira ati nkora numva bavuga ngo umuntu arashobora kugubera kugira umwana w'umurerano w'umutungano ati mwo nk'umuco yego kuri izi bintu bivuze bya adoption turaheza tukamubwira icyo adoption uko amategeko abitegekanya byaba ngombwa baba babyumva kumwe n'uwo bubakanye bakazanana nabonye tukababwira bagaheza bakavuga baturika rero turagiye guheza tuziyumvire turaba ko twebwe tukarondera umwana iyo baje muri ubwo buryo kudusaba impanuro turazibaha kuko amategeko arabivuga neza uko bitegereza kugenda.
Ego uburyo ni bwinshi cyane bwo kugira ngo abantu bashobore kuronka icyo bifuza cyitwa umwana ugwaruka kugira ngo bashobore kurera nivyo koko none uko kubafasha mu ishyirahamwe ryanyu kandi mu mpera z'ikiganiro mukanye kari imbere muraza kutubwira ingene bashobora kubitura mu ishyirahamwe ryanyu amafaranga asabwa ni nkangahe kugira ngo babiture mu izo mpanuro nyine muvuze
amafaranga.
Ego
oya twebwe mu bitaro turafite inigo turafite de centre de coute nigo za Cafobe twebwe tuba dufiteyo umujiriste nawe atatanga impanuro ku bijanye n'iby'amategeko mu ntara rero hariho ibyo turi kumwe na Cafobe bobo bagaheza bakaba bafite umupsikologi natwe tukaba dufite umujiriste aheza agaca ababwira iby'amategeko uko abivuga aho bose nta mahera ngo duheza ngo tubace no mu gisagara ka Bujumbura nyene ku cicaro gikuru cy'ishyirahamwe turafite clinic aku tangi manuro aho tuheza tukabafasha ari n'abasaba ko kuzamurise nta mahera duheza ngo dutange umuntu wese aje kudusaba impanuro hari nk'abantu baraho kugira ngo bakore ico nyene nta mahera duheza ngo dutangishe
wakoze cyane kuba twumva inyishu murumva ko zihari inyishu zirahari kugira ngo ingo zanyu zigende neza nubwo haba hari icyo kibazo cyo kutaronka abana abatumirizwa batumiye uno munsi madame Emerusabe Marie na madame Nkurunziza Justine murumva ko banakorana mu buryo bwo gufasha kuri iki kibazo ni kuvuga rero abituye ikigo Kafob barashaka kuharonkeramo ababahanura mu buryo bw'impanuro psychologique impanuro azerekeye ingo zabo n'imiryango yabo harimo n'impanuro z'amategeko kugira ngo neza na neza barabe option bafise barabe icyo bashobora gukora kugira ngo izonjyane zibazivemo ama namwe madame Justine muri Kafob nk'uko abivuze muratanga ubwo bufasha bwo guhanura muri Kafob naho nyene barashaka kuza ku buntu bakaronkezo mpanuro ubwo bufasha wasiguye ku buntu cyane cyane. Hello, Madame Justine.
Oui.
Ego, muri Kafob, ikigo Kafob, abaza babitura, murabafasha ku buntu kugira ngo twumve neza kubaza kubitura yuko ataburyo bakenera kugira ngo baze kuronka ubufasha.
Ego, murakoze. Nkuko iryo shyirahamwe ry'abakenyezi banonofoye icy'amategeko, dukorana ibikorwa bijyanye no gufasha abantu bahuye n'amabi afatiye ku gitsina ku buntu nta mahera dutangisha umuntu wese aje akatwitura akatubarira ikibazo afite turakimufasha atana amahera namwe dusabye yego nta mahera twaka ku buntu
yego ni ukuvuga nta mpamvu yo gutuntura nta mpamvu yo gutuntura kugira ngo wicare mu rugo atabufasha wibaza ko waronse haba ari mu muryango wawe mu muryango wa mwana hariho amashyirahamwe ahari kubafasha reka mbanze nakire uwundi muntu wanyu w'ijwi rya Amerika mandagaruka muduufashe muduhe aho bashobora kubasanga haba ari ku manimero ya telefone cyangwa ku bigo muherereyemo. Emmanuel Nibona uraho neza?
Ego ndaha neza ndakomeye ndaha neza ka Bujumbura.
Ego
ama zizano nagitegeje kubijyanye n'abagabo dufata bagihotera bafasha babo bahora ko batabyara nubwo bishyuye iyo kayi ishobora gushyika nyine ku bagabo batabyara ubwabo ahanini icyo sindabitahura nabyo igituma umugabo yofata wo bakanye ko atari we abyara kuko nayo muhohotera gute icyo kibazo kiriho mu muryango ntikiba kikoreye siyo muri make ushobora gutuma icyo kibazo kihaba ahubwo bo kumeze mu rukundo rwabo batarabatarana abana bo kwizanya ukuri umukobwa mu gihe cyose nka akaba afite mu bimenyetso bituma atabyara nko kuta ngo tuyanka akazara ibimenyetso hakiri kare kandi n'abakobwa nabo nyine ntikoreka kubakebura bisi igihe baragoye arabatanga bakura banywa byari nini kugira bakuye muri isi byose cyangwa ziriya bigatuma bibatera ubugumba icyo nabyo bakwirinda guhohotera rero mubatanye kubera icyo kibazo na ntabyo kitaca gituma iyo ngorane ihava mu muryango icyo ifatiro ahubwo wokwicara byarakite bigatika icyara amaze gushika bakayaga bakaraba ingene babaho muri ubwo buryo nta kundi ibyo ni ibintu bitangwa n'imana muntu abirondera.
Urakoze cyane Emmanuel no gukebura abo bigeme nk'uko bivuze ntawari baserwa icyo kibazo cy'uko kumbure imiti imwe imwe ishobora kuba itera ubwo bugumba ku bigeme batarubaka urabavunye akagohe kumbure bashobora kwitura abaganga babo bakamenya neza na neza imiti bafata iyo ariyo kugira ngo ntizobagire ingaruka mbi nibamara gutangura kubaka. Urakoze cyane Emmanuel. Ego hama tugaruke kuri bya bintu bine babakenyezi bane twumvise baba bari muri zongo babayemo mu buzima butari bwiza na gato tugaruke kucerekeye kuvyara hanze ku bagabo baba bashaka umwana babona yuko batari ko baramuronka mu rugo barimo. Madame Marie nta kutwa batiko turavuga ko twifuza yuko abakenyezi bagenda baritwarira abagabo babo hijya no hino ariko kuvya amategeko kubyara hanze y'umugabo wawe yabikoze hari ico amategeko ategekanya umukenyezi ashobora kwitwara kugira ngo avuga ati jewe icyo ntacho nemeye ntavyo nari na nemeraniye nawe cyubakana nawe kirantuntuje kirambabaje mu butungane byonyi yoza avuga ngo iki
muri sanswe amategeko y'u Burundi arahana kurenga ibigo umugabo rero yagiye kubyara hanze aba yarenze ibigo ariko rero abakenyezi b'abarundi kazi benshi hari abahitamo bati ko atariko arantubika ko mbona atacho mbuze nshobora no kwibeshaho reka ngume ngaho yego hariho abakenyezi abagabo bagenda bakabyara bakazana kwa mugore akaguma ngaho akabyara hanze hariho nabo aba yamu sinzi ko aba yamusabye ntuza sinzi ko nakivuga hariho uweza nubwo ari wake hariho uwo baheza bakabyumvikana ngo akagenda akamubwira ati ugenda ubyare ubu rero urabona sinagenda abyare jewe ngume ngaha kuko hariho n'imigenzo banashaka yacu yuko umukenyezi atagiye ibyo atora n'iwabo ahandi ko mbuga cyane cyane ubu bafite icyo yiyaha agashahara avuga ati nzosubitunga ariko mbuga nka wa mugore w'umwirimizi avuga ati nzega nzosubira iwacu nzosubira hehe ko n'iwacu ntagira aho ntorana icyo ntorana icyo nzoheza ngo nisirigwe ubu rero avuga ati reka ngo uze muri uru rugo nabyara mu kazima atariko arankubita kazima mbona ashoboye kubaho hariho uwo mugore w'abagore baheza bakabikenyera ko bakaguma ngaho hariho n'uwundi iruhande y'uko yagiye kubyara hanze atangiye gufatwa nabi agakubitwa cyangwa akabona ahantu hirya atanguye kubura aheza agahitamo kwitura sentare aheza uwo mukenyezi wenda agahitamo kwitura sentare hariho abahitamo guca bo nyine basaba ko bavana kubera umugabo yagiye kubyara hanze nacyo mu bituma bisanzwe mu bituma abantu bahukana icyo kirimo kurenga ibigo rero numva muri iyo mizana n'ingene uwo mugore ahabaye mugabo by'ukuri byagaragaye amategeko arahana uwo mugabo uwo muntu yagiye kurenga ibigo yubatse rero iyo uwo mukenyezi agiye gusaba wenyine ati jewe kubera ibi n'ibi bakerekana ibyemezo baraheza bakabahukanisha ku makosa y'uwo yagiye kubyara hanze
aho ni hani muri rya tegeko nyine ngo atubwiye gerekeye abubakanye ibyo bakwiye guhana
n'igitabo mpanabyaha c'u Burundi kirahana ukurenga ibigo igitabo mpanabyaha cyacu kirahana umuntu yarenze ibigo iyo ari ryo kosa ryamwagiriye kiba cyamaze kuba icyaha umugore arashobora kugifatira ko akagenda gusaba ko baheza bakahukana
ego twavuze cyane ku bijyanye no gukubitwa mu rugo kuko hariho guturubikwa ariko kubwirwa nabi no gutukwa n'ibindi ariko hagiyemo ibyo gukubitwa navyo nyene ndumva ko igitabo mpana byaha kica gikora madame Justine muri Cafob abaturubitswe bagakubitwa barabitura akenshi ivyo mwoba mubafashamwo baje mu bigo byanyu ariko barabumva bipfuza kubitura bakubiswe mubafasha gute
ndiko abantu batwituye baciye bakubitwa mu ngo turaheza tukabafasha turatangwa tubakiye tukaganira nabo tukanabona ingene basindikarijwe ubuzima muri uwo mwanya turafitaniye amasezerano n'amavuriro asanzwe akorera mu ntara ya Mwaro ni ukuvuga turafitaniye amasezerano na Hopital Fonta turafitaniye amasezerano na Hopital Kibumbu aho ni mu ntara ya Mwaro tujya gusa no mu zindi ntara hari n'ahandi dufitaniye amasezerano nina roho umwanya wo kusigura izindi ntara Kafobe ikoreramo ndahita ndahafatira naho nyinshi mugabo tugarutse muri Mwaro iyo umuntu atwituye tukabona yakubiswe turaheza tugaca tugira icyo twokwita kumworiyanta kumurefera tugaheza tukamurefera kuri ibyo bitaro dufitaniye amasezerano bagaheza bakamuvura bakaheza bakamubwirira ibyangombwa byose babona bikenewe naho yoba ari ikenewe operasyon shingi fanye nikenewe yuko nikenewe kwa mkura wabande kumuso na chai kumudirikundi tuunu barahita wakari kora vyo kinyuma yuko ya kuwe ya kite hospitali raheza ikakanga faktiri kakobe ikaheza ikachaliha yuko faktiri ala sendi mua kukubuka mahuwa ose ya shike wakasi ndikalitua uvuzima libaraza umubili wakaheza 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 kuhisa kumbo kani ya masajirano wakarabunga uchazio ngirako ya madekutuwa mikendi kumera atoheza ngo aje kubura na adikise inhegele adikise uwabare kumubili hila tarasho wala nabu shikira senhari muri ya mwanya aturaheza tukamurondele tukamuka umwanya uko abaza agachira umwanya ukurikira akaheza tukamurondi karero kuidushira hame kukora tubanga kamiche tubanga banga mjitwa eskide kugira nabo mashuguni kukori kindi kikoba chukoba kigira kizandani kijani ya kigira ngo uomono ya mkindi karijubutima mashuguni kukikira nwa nukungani uko ya rata vipo kukubitwa mruko alimu nivu haho lero alifu jidenayo ichaya akira ikikoza choku mifasha nukungani kukuga icho kafobe ahigejeje ikejeje rinike ichihereza alifu jidenayo ngo ya akire ashemu bichanye nukungani kakano mfasha lero mkijane nemu kipoli kakano mfasha mbichane inamu masenhali nuko niko tisha dukorami
murakoze cyane twizere ko abakenyezi babakeneye kubitura bashaka kubitura muri ubwo buryo naho nyene yuko mubafasha kandi ari ku buntu ni naba ntihenze turaza kugaruka mu kanya hariho na n'uburyo bwa telefone mwategekanyije kugira ngo abantu babahamagare iyo basinzikarijwe ubuzima badashobora kumbure no kubashikira ngo baze ngo mubafashe navyo nyene niyo nimero uyishize hafi ukaza kuriduha mu kanya kari imbere byo bavyiza cyane reka mbanze mpe akandi kanya abari ku murongo wa telefone sokoza turi kumwe uraho neza sokoza kazi alo sokoza turi kumwe sokoza nagira kakumbura aga telefone ka mugoye reka kumbura tugaruke kubatumire baduhe izo nimero n'ubwo buryo bashobora kubashikira kugira ngo mubafashe sokoza ni vyakunda turamwakira ku murongo wa telefone madame Justine mugiriye ko izo nimero za telefone bashaka kubitura ko nizihe muri make hama utubwire na hehe neza na neza mu gihugu hagati aho abantu babitura habari hehe
eko kafote mu bintu bijanye n'amabi afatiye ku gitsina muri uyu mugambi dukorana na Association des Femmes Juristes du Burundi turakorera no mu yindi ntara ya Murambya aho naho dukorera ku mugwa mukuru w'intara ya Murambya hariho hanyuma hagati haba n'ikindi kigo kindi kiri mu Bukeye muri icyo kigo hariyo umusikoroge ikigo cya Bukeye no mu kigo cya Murambya nyine umusikoroge haca ukigo cyose haba hari umusoroge n'umujiriste n'umuavoka hanyuma tuje mu ntara ya Mwaro naho hari iki kigo nyine cya kiri kuri Centre Mwaro mugabo precisement muri komine Kayokwe hariho rero n'ikindi kigo kiri muri komine ya Ndava no kuvuga muri Mwaro hari ibigo bibiri imuranza bindi ibigo bibiri wacha tuja mwizi ntara igiraga tatu ntara ya Bururi aho naho nyene hari ibigo bindi bibiri ikigo kimwe kiri ku mugwa mukuru wa w'intara ya Bururi ikindi kigo kiri muri komine ya Matana kuvuga turafite rero ibyo bigo bitandatu bikora uwo mugambi ujanye no guharanira agateka k'abafashoni no kugarukira agateka k'abahungabanijwe agateka k'abafashoni
aho hose
muri izo ntara zitatu dukoreramo tukaheza tukagira kuri za sharje zose zikwiye kuri za sharje sosiyale na kuri za sharje juridike e judisiyere turi kumwe na AFJD
aho hose mutubwiye abantu bagenda barangisha ikigo cyitwa Kafobe
bagenda bagira bagenda babimenya mu kubimenya kwabyo turafite aho duca mu kugira abantu bo mu gihugu hagati muri iyo ntara dusanzwe dukoreramo bashobore kubimenya kafobe irafite aba animateur dufite muri kominote
ubwo animateur
ikomine yose ifite aba animateur babiri agahita rero bakagirisha ibiganiro bimenyesha ibikorwa biri kirakora ikorera ku kigo bakongera bakamenyesha n'ibikorwa AFGD iri kirakorera ku kigo muri iyo ntumbero rero abantu bo mu mitumba baraheza bakamenya icyo kafobi ikora n'icyo AFGD ikora bakaza bararungika abantu babonye bahuye n'ayo mabi kugira bashobore kuza kwitura abashobora kubunganira kubafasha kubatekaniriza imiti na cyangwa kubafasha ubutungane.
Murakoze cyane. Reka nakire ubundi ku murongo wa telefone Claude Hakizimana. Uraho neza Claude?
Amahoro.
Amahoro cyane.
Yego.
Ikibazo cyo cyumvira.
Halo?
Eh hari akaruru aho uri ariko vuba vuba barashaka kubaza ikibazo cyangwa gashikiriza icyumviro. Urafite ikibazo cyangwa icyumviro?
Sari icyumviro kuko abantu benshi iyo usanga babanye ari hagati yabo ari babiri bakabura umwana cyangwa ikibondo ugasanga batana ku mwikomo umwe ngo ni jewe uwundi ngo ni jewe uwundi ngo ni uriya hagaca habara rero ukuntu bashobora kubyifatamo oro solusiyo kwari kuza kwa muganga muri icyo gihe abantu benshi barabura icyo bafata n'icyo bareka bene badako hafi yaho baba bakeneye impanuro n'abaganga baba bahafi cyangwa baba barimo shakiyago asanga nibo bubaha inzira nyakuri.
Ego cyane urakoze Claude, impanuro nziza. Ati ni kuja kwa muganga kugira ngo umumenye neza ikibazo uko cyifashe hamwe n'impanuro zari zatanzwe na Emmanuel, nawe nyine yari yatanze impanuro avuga ati ni gushira urukundo imbere, gushira urukundo imbere. Urakoze cyane. Mpindukire kuri madame Merusabe Marie, abajuriste abajyanye abajijwe by'amategeko abo baronka gute kumbure uwo mukenyezi atifuza kuza kwitura ikigo kafobe, ariko akavuga ati jewe ndafise ikibazo nkeneye kwitura ubutungane, aho bigeze bo baronka gute neza?
Twebwe nk'uko zishyira muri kafobe yabivuze hari intara zitatu duhuriyemo Mwaro, Murambe na Bururi, byamaze kubivuga. Twebwe dushaka twongera ko mu gisagara cya Bujumbura turafite ensemble de coute dutangiramo impanuro ku bijyanye n'iby'amategeko, reka uwo wese atwitura avuga ko afite ingorane mu bijyanye n'iby'amategeko. Rero icyo kigo kiri muri Rohero ya mbere kuri Avenue Bubanza, inimero 5. Telefone yacu ni 202 244 33 33. Aha nububa ashaka impanuro ashobora gutelefona ngaha agaheza akavuga ati jewe mfite ikibazo cy'iminsi n'iki mubona no kwitura hehe. Hari aho dusanga ari mu zindi ntara dukoreramo kuko iruhande y'izi ntara zitatu tumaze kuvuga Mwaro, Murambe, Bururi na Bujumbura Meri, turakorera no mu ntara ya Muyinga, naho nyine turafiteyo ensemble de coute. Aho tuba dufiteyo umujiriste en permanence, naho nyene ajejwe icyo tukwakira abakenyezi bahuye n'amabasa atiye ku gitsina n'abandi bose bantu baboneka babyifuza bakeneye impanuro ku bijyanye n'amategeko. Rero muri icyo gihe araheza bakabakira abo bashoboye guherekeza ku nzego zijejwe gufata ingingo, kuko araho bisaba ko tugenda ubwo nyine turaba abajejwe intwara kugira ngo bagire icyo bakoze kuri uwo muntu uwo mujurisi atagenda akabikora. Aho bisaba ko tuca kwitura ubutungane, abari ari abavoka bajejwe gufasha abantu bashaka kwitura ubutungane, bashaka no gutanga umuco kuri ibyo bigo bavuze. Usibye ko akamahera bizaba ahubwo iyo ntaho nikora rwose turaheza tukamufasha mu byo kuronka agatike kamushika niyo azoza kwita abasentare.
Urakoze cyane rwose kuba wongeye ku icyo kintu. Akanya katubanye gake cyane ariko Turabashimiye cyane gose madame Emerusabe Marie na Nkuru Nziza Justine kubona mwaje kuduha umuco kuco abakenyezi ushobora gukora iyo bahuye n'ibibazo mu rugo rwawe kubera ukutibaruka. Ndabashimiye mwese rero mwari muri kumwe nawe kandi tanga ishaka hani nawe turangirije ikiganiro muri isanga cyo uyu munsi. Murakoze cyane mwese.